Turabe igicapo cya 16. Yesu ageze mu gisagara cyitwa Kaperinawumu, haje abantu benshi kumuraba kuko bari bamaze kumva inkuru nyinshi zimwerekeye. Umunsi umwe Yesu yagiye mu nzu y'umuntu umwe, hari abantu benshi cyane bari baje kumva ibyiwe. Bari benshi ku buryo batashobora gukwirwa no mu nzu, bamwe bagumye hanze. Nuko haza abantu bane bari bazanye inshuti yabo y'ikimuga kugira ngo bamushikirize Yesu amukize, ariko ntibaronka aho baca kuko abantu bari benshi cyane. Ariko bari bamaze kwiyemeza ko bategerezwa guhana na Yesu, baca baduga hejuru ku gasongero baratobora maze bururukiriza icyo kimuga imbere ya Yesu. Maze Yesu abonye ukwizera kwabo acabwira icyo kimuga ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Bamwe mu bakuru b'idini bavyumvise baratangara bati, ibi ni biki? Uwo muntu agize ibiki? Imana yonyene niyo ishobora guharira ibyaha? Wararugose? Yesu yarazi ibiri mu mitima yabo, arababaza ati, ni kuki mwiyumvira gutyo? Mbega icyoroshe ni ukubwira iki kimuga, ntibyaha byawe urabihariwe, cyane no kukibwira ngo haguruka wikorere ikirago cyawe ugende. Maze abwira icyo kimuga ati, haguruka ikorere inderuzo yawe ugende. Abantu baranezerewe barahimbaza Imana cyane kuko batari bwabone nka bene ibyo. Abakuru b'idini bari bakwiye kunezererwa n'ukubona ikimuga gikize, ariko icyo barondera kwari kugira ngo barabe ingene barega Yesu ngo bamwice. Mbeni kuki biyumviriye gutyo? Bari bahumishijwe n'urwango n'inzigo, ntibashimye kumva Yesu avuga yuko ari umwana w'Imana, umukiza w'abantu kandi ari Mesiya, kandi bace bagira inzigo babonye abantu bakurikira Yesu.